Ири? Ири, не ж видя, Америк. Ishuri rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo I Washington DC mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Nyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umurundi Eric Riribuze yanonose ivyereke buhinga bwa none akora mu ishirahamwe Koning rikoresha ubuhinga bwa none iyo shirahamwe rikorera mu bice bitandukanye byo kwisi amarari ifite icicaro gikuru mu isagara ca Hickory muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri leta zunze ubumwe za Amerika yatsindiye agashimwe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement mu mwaka wa 2018 akaba yakarongeye Washington DC kugashimwe yaronse mu mwaka w'2018 kasuye gutangwa imyaka iri nyuma yaho muri uyu mwaka w'2020 kuva mu mwaka w'2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Koning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushyira mu bikorwa inzozi zabo kubijyanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none muri iki gihe ariko arashimikira cyane cyane kuvyerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika yo hagati tamutumiye mu kiganiro muri sanga mutumire ndabaramukije turafise ikibazo ku murongo wa telefone umutumire wacu ndire turashobora kumuronka twariko tubabwira ko yitwa Eric Rirabuze akaba yanonosoye ivyereke ubuhinga bwa none akaba akora mu ishyirahamwe Koning rikoresha ubuhinga bwa none iryo shyirahamwe nk'uko twabibabwiye rikaba rikorera mu bice bitandukanye byo ku isi yamara rifise icicaro gikuru mu gisagara cya Hickory aho ni muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri leta zunze ubumwe za Amerika yaratsindiye agashimwe kiswe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement ari mwaka w'2018 I Washington DC kugashimwe yaronse muri uwo mwaka w'2018 kasuye gutangwa imyaka ibiri inyuma yaho muri uyu mwaka w'2020 kuva mu mwaka w'2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Koning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none muri iki gihe Eric Biribuze ariko ashimikira cyane cyane kuvyerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika yo hagati tukaba twamutumiye mu kiganiro muri sanga
baramukije bakunzi namwe banywa n'ibishwi rya Amerika muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byungiro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turacyafise ikibazo mu buhinga bw'ivyuma muri studio mu kiganiro muri sanga twariko tuvuga. Twari dufise umutumire wacu Eric Biribuze yanonose ivyereke ubuhinga bwa none akora mu ishyirahamwe Corning rikoresha ubuhinga bwa none. Iryo shyirahamwe rikaba rikorera mu bice bitandukanye byo ku isi, rifise icicaro gikuru muri leta ya Carolina yo mu buraruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahinga bariko baragerageza gutorera inyishu kibazo kiri muri studio kugira iki kiganiro gishobore kubandanya. Mu twihanganire
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cacu. Mu gukera igihugu c'Uburundi yabaye ikivito cacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza barakanga ijambo kuri bose yabangura imyaka imaze isamirana ikiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ko izarushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cacu. Mu guterera igihugu c'u Burundi yabaye ikivito cacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cacu.
Ya nimwe muri bishya barundi babonye Jamais, 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 Jamais
yonyi wenyu
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ne buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mga gutumiri ya
nawe turagutumiye kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mubandanye kutwihanganira turacyafite ibibazo mu buhinga bw'ivyuma muri studio yacu ya gatano i Washington DC ari mu kiganiro muri sanga twari twatumiye umutumire wacu yari Eric Riri buze turibaza ko niyo ivyo bibazo byatoregwe inyishu tubandanye iki kiganiro Eric Riri buze yanonose ivyereke buhinga bwa none akaba akora mu ishyirahamwe Corning rikoresha ubuhinga bwa none iyo shyirahamwe rikorera mu bice bitandukanye byo ku isi Ibisekicaro gikuru mu gisagara cha Hickory aho ni muri leta ya Carolina ya muraruko muri leta zunze ubumwe za Amerika yatsindiye agashimwe 2018 Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement mu mwaka wa 2018 Washington DC ko gashimwe yaronse mu mwaka wa 2018 kasubiye gutanga imyaka ibiri nyuma yaho muri uyu mwaka wa 2020 kuva mu mwaka wa 2018 yarakoze ibitari bike mu guteza imbere ishyirahamwe akorera Corning hamwe no gufasha cyane cyane abakiri bato gushyira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye cyane cyane n'ubumenyi hamwe n'ubuhinga bwa none muri iki gihe Eric biri buza akaba ari kashimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha muri iyo ntumbero abakiri bato mu karere k'ibiyaga binini bya muri Afrika iyo hagati tukaba rero twari twamutumiye mu kiganiro muri sanga turibaza turi zigiye ko abahinga ariko baradufasha abenjeniyeri muri studio yacu bashaka gutorera ikibazo ibibazo bijanye n'ubuhinga biri muri studio bitashoboye gutuma tumvikana n'umutumire wacu Eric Biribuze mu bindi yakoze harimo ibitari bike aho yafashije abana bari imfuvyi mu Burundi ababyeyi babo bahitanywe n'ikiza cha sida akaba yarafashije umugwi w'abarundi batari bake akoranye n'abarundi baba hanze mu kubafasha kuja mu mashuri mu kubahira amashuri benshi muri bo bakaba barashoboye kurangiza amashuri yabo bikaba byarabafashije kuronka ubuzi hamwe no gushobora kuba imboneza mu miryango yabo abandanya rero ashimikira ku byerekeye gufasha abakiri bato na cyane cyane kubijanye n'ubuhinga bwa none nibijanye n'ubumenyi turafise muri umwanya abahinga barashoboye gutorera inyishu ikibazo twatwise muri studio mutumire wacu turashoboye kumuronga mutumire wacu Eric Biribuze Eric uratwumva
yego me ndabumva
utubabarire hamwe n'abariko baradukurikirana habaye akabazo gato muri studio ubuhinga bw'ivyuma twashoboye kubaronka ku gihe ariko barashoboye gutorera inyishu ikibazo cyari kihari ubu turashobora kugira iki kiganiro cyacu
yego
mushobora kwidondora muri make ku batabazi bariko baratwumviriza
jewe Eric Biribuze jewe nkorera ikigo cha Corning muri leta zunze ubumwe za Amerika maze muri ico kigo imyaka 23 jewe navukiye mu Burundi hanyuma ngenda kwiga mu Bushinwa hanyuma ngenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma ariho natangiye gucungurira ico kigo mu myaka ibiri iheze naragize agahimbwe ndaronka agashimbo kitwa Black Engineer of the Year Award ako kari kajanye n'ibintu nashoboye gukora bijyanye n'ibintu byitwa STEM Science technology and engineering and math hanyuma twarigize no kuvugana na mwebwe ngaha muri radio yanyu ubu rero kuva ndonse kugahimbwe naragize ngene ndandashaka gukorana n'urwaruka kugira ndabe ngene ibyo noba narashitse ko nabandi boshobora kwishikako
iyo shirahamwe ryanyu rirashimikira kuvyerekeye gutora ubuhinga bushasha bushobora gukoreshwa mu gukora ibidandazwa ubwo buhinga budusigurira muri make n'ibidandazwa ubwo buhinga bwanyu bukora ko
ibintu byinshi cyane cyane tudandaza kandi tuzwi nako ni twebwe twatanguye ibintu byitwa fibre optique ni bimwe bituma byatumye internet itangura ibyo rero twabitoye mu 2001 1970 tumaze imyaka 50 twarabitoye n'ubu ni twe tukira ba mbere ku isi yose dukora ibi ama produits ajyanye n'ibyo bintu ikindi kintu abantu bose bamenyereye bazi bakoresha iminsi yose ni ibiyo biri kuri amatelefone bita smartphone ajya amatelefone menshi yo ku isi yose ayo mufise mwese nga anye imbere yanyu kigiye kiyo uri kuraraba cyitwa Gorilla Glass Corning Gorilla Glass iyo rero ni ikiyo twashoboye gukora gikomeye cyane kandi kiriko kiragurishwa no mu karere kacu hariya muri Afrika hariya anye dituruka
muvyo muri ko muragerageza gukora muri ko muragerageza gushimikira ku bakiri bato na cyane cyane nko mu karere kacu gutuma bijukira ibisata nk'ibijanye n'ubumenyi n'ubuhinga bwa none kenshi usanga abantu abakiri bato babiga babitinya bibaza n'ibintu bikomeye cyane bisaba ubuhinga bukomeye umuntu yitegereje na ngaha muri Amerika biravugwa ariko nibaza ko atari ivyo ko cyane cyane uravye nk'abirabure kenshi baza mu bisata bindi bibaza ko vyoroshe bataja muri izo bisata bikomeye kandi bifite akamaro gakomeye kubijanye no mu karere kacu nikiye muri kumukora kugira mufasha abo bana bakiri bato bashaka kuja muri izo bisata
kuva ntonse rya anye award maze kuza muri aka karere kacu imyaka gatatu mu mwaka umwe n'igice maze kuza gatatu kandi n'ubu nzogaruka muri ibice kubera yuko nakiye mbona yuko kugira ngo dufatanye n'urwaruka tutegereza kuba ngaha tukabona abantu tukabona ibiriko biraba kugira turabe ibyo twoshobora gufashanya rero muri ibice riheze twarashize hamwe abanyamerika bamaze gutora ibintu byinshi bamwe bita aba scientist turabazana mu karere kacu muri conference yitwa Afrika Haguruka iyo conference ikunda kuba muci rero tuzanye abo bantu twaje kugira twigishe urwaruka ingene umuntu ashobora gukoresha ibi bita systeme kugira ngo ahindure igihugu cyacu kugira bitere imbere abantu benshi nkuko bivuze baratinya ibyo byigwa by'amasayansi cyangwa engineering kubera ko bibaze yuko bigoye ariko utangwe kuvyigisha nk'ingene babyigisha mu bihugu bimwe biteye imbere ibyo bintu ntibiteye bigoye cyane kubera yuko mu bindi bihugu abantu barakoresha ingene abana babyiga biri ibintu bakoresha amaboko kumenyera gukoresha amaboko kumenyera kubaza ibibazo kumenyera gukorana n'abandi ibi ngene babyiga ubu ubajije ikintu ukacubaza ikibazo kugisubiramo nk'icyo waborotse bijya hanye bira nico bitera ubwoba abantu benshi ariko ubyigishije werekana practice ingene bitegezwa gukora ukengera ingene wibuka nk'abana batoya bashobora gukora nk'amapine bakoresha amapine bagakora nk'akaduga gatoya bagakora nk'indege bakora nk'itopito yugura ibintu bijya byose bisaba ukwiyumvira uko kwiyumvira rero ubikoresheje niho uca usanga umubyize neza bishobora kuzana abantu bashobora gutangura kugira ibintu bita innovation
yego none nko mu karere kacu k'ibiyaga binini kuri ibijyanye n'ibyo bya sisiteme ubwo buhinga bwa none ubumenyi ni akahe kamaro bishobora kugira ngo muri kajya karere kacu kaba ariko aratumviriza bibaza ati ibyo ni ibintu bihanitse twe ntibituraba
nk'ubu unyukuraba muri kajya karere kacu ibintu byinshi dukoresha iminsi yose tubigura biva hanze ibintu dukenera ugiye kuraba kubigura muri botike biva hanze kugira ngo dutangure gutera imbere ibyo bintu dukunda dukoresha misi yose twari dukwiye kubyikorera. Ubunye hari ikintu nabonye aho telefone yitwa Marathon. Iyo telefone ni telefone shasha ikorerwa mu karere kacu. Iyo telefone ikoragwa n'abantu biwacu. Iyo telefone imeze nka za telefone za Samsung, nka za n'ize iPhone, ni telefone iteye imbere. Cyewe narashubiye no kugenda gutembera mu kigo bayikoreramwo, nasanze yuko abantu babikoreramwo muri iyo izine imeze cyane nk'ama izine yose ameze neza yo ku isi yose. Nk'icyo rero n'ikintu cyerekana ingene sisteme iriko irahindura ingene abantu bakora. Kandi muri iyo izine ucuronka abantu benshi baronka akazi, abo bafite akazi akaba bashobora kugura ibindi bintu bikaca bituma rero ingene igihugu bitangura gutera imbere.
Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite. Cedric, uratwumva?
Mbona mwumva cyane, ndabiza mwana mu kinyamakuru.
Yego, turabona mu kijije. Cedric, uri he?
Ndi nga Kampala, Uganda.
Yego, ufite ikibazo baza mutumire cyangwa ikibwirizikiriza?
Yego, ndamukije cyane n'umutumire.
Yego, arabumva.
Ikakano nagomba kumwibariza numvise ko atari mwa kano karere kacu mugabo akunda kuzaraza, nagomba ndamusabe ko numvise azoza mu kwezi kwindwi urugwa, ndamubaza ni ko nanje mushyira mu rugo rwaruka rimwe yoza mu kwindwi, hama tukongeranya ubumenyi. Nanje bugenda mu Burundi ariko navuye mu Burundi ngenda gusuma kurahura ubwenge ngaha Kampala, Uganda, none niga ndumva ko nanje bindaba kandi byomfasha muri kazoza kanje.
Ego, kabishure, mumwishure.
Ego cyane, iyo ayo makonferansi tugira yuguruye ku bantu bose kandi dushaka gufasha aka karere kacu kose. Urumva wewe uri ngaho uri Kampala, uri Murundi, uri hehe, uri Bujumbura cyangwa ahandi, turizeye yuko ushoboye kuronka umwanya n'uburyo ko twakwakira n'amaboko meza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tugaruke kuri ako gashimwe kawe waronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, agashimwe kiswe Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement. Muri make wasigurira ako gashimwe icyo kari kerekeye n'icyo kabunguriye.
Icyo kari kerekeye cyane cyane ni kubera ko iyo myaka myinshi imaze gukorera ikigo cyacu cya Corning, narakoze cyane cyane ibintu by'ama innovation y'ama produits ya fibre optique bakoresha muri les centres de données, ibintu bita data centers. Ibyo rero bikorwa nakoze byarazaniye iki kigo cyacu amahera arenga imiliyari de kubera ibyo bintu. Rero abantu barihweza kubona iyi myaka yose ibintu byose maze gukora n'ibintu maze kwegeranya kuri iki gihugu niho bake bama ako gashimwe. Baheze kuma ako gashimwe rero barashaka yuko si ukubwira gusa nkorere iki gihugu ariko no gukora kugira mfashe abandi, mfashe abandi kwiyumvira, ndababere inkuzeye example imboneza. Hanyuma rero nicyo gituma ibi bikorwa byo gufasha urwaruka, gufasha abandi benshi kandi bo mu karere kacu byate bikomera. Nicyo kintu rero byampaye ingufu, bimpa umwete ni gushaka cyane kugira ngo shobore kuraba inagije n'ushobora gufasha ibihugu byacu.
Cedric yaragifise ikindi kibazo. Cedric aragaruse ku murongo, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane munyamakuru.
Yego, uduge ku kibazo kindi warabufise.
Yego, ndagomba namubaze nakomba ndamubaze ko yoshira kuza kuduha adresse complete tromye izindi ngaha kugira ngo tugume inovise kuri umugabo umete neza kugira ngo tugume connection.
Arabumva?
Yego, ndabumva, ndashobora kuyibaha ngaha ariko ndibaze yuko nuyiha na nzuye na Voix de l'Amérique gashobora kuzibaha, ariko adresse yanje ni eric.biribuze@corning.com.
Corning ni buze mu Kirundi, Corning ni C O R ne i ne j. Mu gifaransa ni c o m n i n j. Washobora wabyanditse?
Na byanditse ariko sinabyanditse neza byose ariko ntacyo nibi birakwiye nibaza ko ukeme umumpera kanimero ka WhatsApp cyangwa kuri Voix d'Amérique ndashobora kuza gushobora kubahamagara bakabimpa neza
cyane cyane n'ikindi urashobora
kukubwira Cedric
muri LinkedIn
ego Cedric i telefone yawe baraza kuyifata ari uwo turi ko dukorana muri studio araza kuyiguha
murakoze cyane
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Eric Biribuze akora mu societe Corning rikora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none rikaba rifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Carolina mu buraruko tugarutse ku buzima bwawe nike cyatumye ufata icyo gisata kijanye n'izerekeye ubuhinga bwa none
jewe namye ari ibintu numva bifite bimwe bita curiosité kuva ndi umwana muto cyane niga muri primaire no muri secondaire ni ibintu namye numva niyumvamo ariko rero ngiye kwiga cyane mu Bushinwa nkabona kiriya gihugu ingene kiri kiratangura gutera imbere nagiye yo kera kitaratera imbere nk'uko tubibona ubu unye naciye mbona ingene gukurikiza STEM ari byo bifasha cyane kubera ko muriko muriyumvira ubu unye Bushinwa nicyo gihugu abantu bose bagiriramwo manufacturing
bahinguriramwo ibidandazwa
ihungurira by'ibidandazwa ni rero ni kubera bafise aba engineer benshi kubera bafise abantu bose bagira technology nicyo gituma icyo gihugu cyashoboye kuzana kushobora kugira ibyo twavuze rero nicyo nacyo nshima cyane rero nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko ndarondera akazi narondeye akazi ka societe ishigikira cyane innovation hanyuma ngiye rero muri Corning ndabona rero iyo valeur iki gikorwa cya Corning kimaze imyaka irenga ijana na 65 kubera gusa ikoresha innovation twebwe tuguma turondera ikintu cyohindura ubuzima bw'abantu kugira bumere neza kandi mu myaka nk'imyaka 10 batwarimwe mu byatangwe television twarimwe mu byatangwe internet twarimwe mu byatangwe ama smartphone n'ubu tuko turakora ibintu byinshi biriko birashaka guhindura imiduga nk'ubu unye iyi miduga tugenderamwo turibaze yuko izo wifise ibintu by'ama display bimeze nka ama television tufise muhira ibyo byose tubikura kubera ubwo buhinga twiga rero nico cyatumye nkunda kuvyiga kubera ko nabona ko kamaro bifitiye jeje nyine ariko kamaro bifitiye amakungu n'inzi
murabaza ko iyo sosiyete yanyu irenga imaze igihe kirenga imyaka ijana mukaba mukorera mu bice bitandukanye byo ku isi mwoba muriyumvira gukorera muri Afurika cyangwa murasanzwe mufise igisata cy'iyo sosiyete muri Afurika cyangwa murafise imigambi
turafise akantu gatoya muri Afurika y'epfo turafise ahantu dukora ibintu dushyira mu miduga kugira ngo tugabanye bimwe bita CO2
imyuka igaramira ibidukikije iva mu modoka
ariko n'akantu gatoya cyane turiko turabona ibintu biriko biba muri Afurika ubu rero ibyo tuko turiyumvira ni ukuza muri Afurika y'aka karere kacu urumva akarere kacu gafise ibihugu bihuye muri bimwe byitwa East African Community murabona yuko hariho na ntuzeye n'iyi inye ya free trade abanyafrika bose bari sinye izotangura mu kwezi kw'indwi ibyo rero turiko turabibona tubona yuko uko raba ugwaruka rwo muri Afurika nigo gwaruka rutoya cyane ku isi yose kandi ruzokwama arigo ruto mu bindi bihugu by'Uburaya byo muri Amerika cyangwa muri Aziya abantu bagenda barasaza hanyuma kuba bagenda basaza umva bica bigora kugira urunka zoronka abantu babakozi abakozi bazaba bava muri Afrika rero nka twebwe turi muri Koning turaba imyaka ijana iri imbere ivyo rero nivyo turiko turibaza ko dushitegerezwa kuza ngaha muri Afrika dutegereza ko turi ngaha muri Afrika kandi ibihugu byinshi byo muri Afrika biratangwe gutera imbere bigira bimwe bita ntuzeye kumwaka kumwaka ingene ntuzeye GDP yiteza imbere
umwembo muri rusange w'ubutunzi
dure dushaka kuba turi ngaha izina ryacu rire ribiri ngahanye turaba ingene twofasha urugwaruka nicyo bituma bishyira ku mutima cyane kandi kugira ikigo cyacu gishobore kuranka abantu b'abakozi bize bashobora kudukorera umunsi tuzoba twashoboye kuza gukorera ibintu byacu ino
tugaruka ku mirongo ya telefone Federico aratwakuye Federico uratwumva
ugenda bumva cyane
Federico uri he
Mimi sadaa cha ujumbe.
Ego ofisi akabazo ichimbiro shikiriza.
Ego nagomba kubaza umwe. Ndara ni nga muri gifatse nkubona kagatse kibintu cy'ubundi natanze ndiye mbere. Kisi kubaza kwa. Yabo se ubya ndo kubitanga muri Afrika. Kandi ndaje ntambwe abantu benshi. Kari tuzi ni hivyo kora watete mbele mungo wakavula wa mungo shuka kwa sikirame hiyo mjambi mungo la jejele na shuhura kuwa wani ya likara jachagi ya likara vwa kukuru mwa kesi ya wa mabangi na atkoro vile vile kukula jeza mshaya ya mtiguru mgambi kuziru uru mwa urabu kumbi na yoshura kuike vile chani otezimbe la wangi mungo la jejele mwa ashake kwa mungo mgambi na wano fata mungo mungo kwa ya tango mugambi kagenda kuri onda bana bafata mu ngo bararanga imigambi imwo adafite umuntu akiri kije bishura ko mugambi muri ibiri byacu ya yafite ibindi uko shan bifite impa abantu bese bagashaka gufasha ugaruka kuri muri Afrika ko kese kugo ruka muri nanze bino muri Afrika sina gukene niko tuno abantu badufata mu ngo
murakoze turabashimiye yari Federico mu mwishure eri
ariko ibyo yavuze umurongo cyose na ntwari wanyoroheye cyane gukurikira
yego yavuze ngo kenshi ngo abantu benshi cyane cyane abakiri bato ngo bifuza gukora ama projet ibintu bibateza imbere ngo ntibabona iyo batera abaja nta buryo bafise ngo nta wafata mu mugongo
urumva ibintu byose navuze tuko turakora byinshi bishaka gufasha urwaruka so ngira ngo andungikiye nk'iyo email akambara ibintu byose bariko barakora nkamwerekana twe ibyo turiko turajamo hari aho twosanga twohuce mu bintu byo mufasha
murakoze Emmanuel nawe nyine ari ku murongo wa telefone Emmanuel uratwumva
Yalo.
Yego uratwumva Emmanuel.
Yego ndabumva cyane ndi cyari mu Rwanda.
Ufite ikibazo icyumvi?
Ni cyaza na cyaza kubazo mu tumirwa.
Yego.
Ese ko numvi se afite umushinga mwiza yatangiriye hanze se na gitekerezo cyo kuzava aho hanze agiye kubikorera none ako akegera hano muri bino bihugu byacu kugira ngo natse abadafite akazi bazabonemo akazi muri uwo mushinga we ko numvise ari mwiza cyane se ni ukubera iki yashinye kuwukorera hanze kandi hano hafi hano natwe twari tubikeneye nantubize murakoze
arabasubiza
urumva rero nabyumvise neza aho nkorera icyo kigo kiva muri Amerika kiba muri Amerika gutangura
yaribaje ngo ni proje yawe watanguje
oya ni kigo nkorera ariko ibyo ndiko ndakora ni ukuzana icyo kigo muri Afrika ibyo uvuze nyine nibyo turiko ndiko ndashyiramo ingufu nyinshi ariko rero kuza harimo ibintu hakenerwa ibintu byinshi cyane icya mbere rero ndiko ndafite ku mwanya cyane ni ugukorana n'urwaruka kugira ngo bagire imwe bita capacity building kugira rero umuntu azane nk'ikigo ngaha nuko hategezwe ko ba ari abantu bashobora gukora ibintu dushaka gukora abo rero naho ama mu mashuri naho ibiga mashuri menshi haraho ibintu babiri special cyo bituma rero nshaka ibi bya STEM ko tubiduza cyane kugira uzani kigo kinini ya gikeneye aba engineer benshi kandi aba engineer bizi ibintu byinshi kandi bi specialize mu bintu bitangana rero nibyo nshaka ko fatanya n'abantu bino kugira ngo turabe ingene tubitangura kubitera imbere hanyuma icyo kigo cyacu kije kikabona yuko kugira gikora ibintu ngaha gishobora gukora ibintu bigashika
akenshi ama societe yo hanze bashaka nko kuja gukorera mu mahanga na cyane cyane nk'akarere ka Afrika hari ibintu abanza kwihweza karaba muturera ashaka gukoreramo ku bintu bimeze haba kubijanye n'abo bantu bafite ubwo buhinga bari kuravuga nko kubiberekeye haba ibijanye uko iza politique vyifashe societe yanyu iraba izihe critere ibintu isaba
ya critere ya nuzeye ya bibune bita business environment urumva abantu bamaze korohereza ingene umuntu agira business iraraba ingene abantu abakozi bari bafise ubushobozi bwo gukora ibintu dukorana nkuko muvyumvira iki gihugu kigo cacu nico muri Amerika ururimi nago nyene rurakenerwa ururimi rw'icyongereza hanyuma rukaraba n'ingene amareta ariko araraba kure kungene kugira umuntu aze nk'ikintu akaraba umuntu uri mu myaka 10 ibintu bizo bimeze gutse mu myaka 20 ibintu bizo bimeze gutse rero babonye yuko ibyo byose biri ku bimeze neza niho usanga nk'aya masosiyete yacu ataza kuza buhoro buhoro rero nibyo tuko turafashanya kwigana muri aka karere kacu
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Jean Marie ari ku murongo wa telefone Jean Marie uratwumva
Ndabumva
Ufise ikibazo icyimviro
Ikibazo
Yego baze
Sena kagwaje mu kinyo
Yego
Umba rigendeza ije shira hamwe byawo na kae kamareje ari ku kigihugu acyane cyane kuri ko bugara kamuje kwiza tukaba tubura nije biko
Yabumvise arabishura
donko ikintu cyane cyane ikibazo cyerekeye nibihe bintu tuko turakora cyane cyane by'ugwaruka
yego nakamaro bishobora kugira kugwaruka byo shira hamwe cyane
bari
warivuze ariko urashobora kubisubiramo
ahubwo reka ntange nakandi karorero ngira ngo kofasha ubu hariho programme turiko turashyira hamwe y'ukwigisha abana batoya bafite imyaka 9 gushika ku myaka 14 yukubigisha amarobo ingene ba programa amarobo ingene batangura kwiyumvira afet ingene bo shobora design
ntago ciriyemo novuga utwo twuma robo novuga ko ari nk'utwuma dushobora gukoreshwa ku bintu mu bisanzwe bikorwa n'abantu
bikorwa n'abantu
dukoresha ubuhinga bwa none ubuhinga bukomeye
ibyo rero utangiye kuvyigisha abana bakiri bato bakura mu mitwe yabo bafite ubwo buhinga ubagize aba engineer baragira rero kwiyumvira cyane innovation ntikisubira kugora izo rero ni programme dufite cyane hariya muri Amerika twakoranye nabo mu kigo cyacu cya Corning tugashaka kuzana gutangura uturugwi ku mashuri matoya kugira turabe ingene twofata nk'iyo programme tukayishyira mu mashuri twarabiga bizogenda bitubonye ko bigenda neza tukafata izo programme tukaca tuzagura icyo ni kintu kiri nzeye kigaragara ikindi navuze ni iyo conference dukira mu kwezi kwindwi yitwa Afrika haguruka iyo conference tuzana abantu benshi umwaka uheze twazanye abanyamerika 10 uyu mwaka tushaka kuzana abanyamerika 30 bakamara indwi yose bariko barigisha abantu ibintu byinshi bijyanye na bya STEM kandi uyu mwaka cyo kuturiyumvira dushaka abo bantu kubugumana nako kagwiba zo bakubarigisha kugira baba coaching bababera ba mentor hanyuma ubumenyi buduge kubwo nk'ivyo nari navuze bya kare nico ni kimwe mu bintu koning iraba cyane kugira ize mu gihugu cyari cyo cyose rero umva ako turakora ko turashaka gushiraho ibintu bimwe koning ikeneye kugira izane aya mamari yayo ino mu karere kacu kugira natwe twese cyo turonka akazi nkuko wari ubibajije
ego Eric aratwakuye Eric uduge ku ijambo ikibazo cyane icyumviro
mazamo ndamukiye ku mufumire
arabumva
cyane nakomba kumwankuraja kwiye cyane ageze ku cyangwa se yashobora gukora amajewe sina sina gira mbaze ahubwo na ni proposition cyangwa se suggestion doze umuntu avuka mu gihe cy'Uburundi je ndakwirekera ku bindi bihugu by'umwaka hano karere mugabo ndakwirekera ku gihugu cy'iwacu atagiye anavuka mu turiko turaraba ibintu by'ubuhinga cyangwa se ibintu bya informatics cyangwa se ibyo umwenga ntibiteye imbere ku rwego yuko nta gikoresho bihari ariko usanga kenshi byigishwa mu mashuri haba ayo makaminuza ugasanga ibintu murabyiga donke ugasanga n'amateori ibintu bitabatirike kubera ko nta shadatirika zihari ntashobora kubikoresha ugasanga ibintu warabyize ntinabitangura neza kubera ko batakwereka ibyo bikoreshwa rero rero kino musaba icya mbere cyose ni uko yogerageza akavugana n'abajeje imbero icyo iyo nuzo ya inisiyative yavuze ko bafite yo kwigisha nk'ibyo bya porogaramasiyo y'amarobo mu mashuri ni ibintu byiza barabye na amakuru de referanse bakavuga ati ku ishuri kanaka reka tugire ibikoresho ama tugishe abana bato bato ibyo bashobora kumenya ko abana baba bagifite ubwenge cyangwa se ubwonko ufatanye ngoga mugabo rero mbo nyine twaba bashaka kugira gutera imbere ngo bagerageze baraye bahere hasi baraye mu mashuri mbese imbere mu gute ibyuka bitunganije gute ibikoresho byifashishwa kiriyetero bimeze gute gukora la teori teori na inshi bagufasha ikintu ndi for application rero nibarabe sikuri agira ikintu afashije ugaruka kuko numvise niyo inisiyative afite bakora ugaruka baraba ikintu afashije vrema ugaruka nta kigenda nibyo twanga twarize nta gisirasi dufite nicyo gituma ubona bagize gutanga akantu bavuga ngo gisiriyansi y'imyaka iyi n'iyi kubera ikibazo na gisiriyansi yari kuko ibyo twize ni fati apirise murakoze
cyane arabumva sinzi icyo yovuga kuri icyo cyiyumviro cyanyu Eric
oya icyo cyiyumviro ni cyiza cyane kandi ndabibashimiye urumva ni nacyo gituma ndiko ndavugana namwe mba nkeneye kumva ibintu mwiyumvira kubera ni ibintu jewe bindaza kwishinge ingene gufasha urwaruko rwacu kugira ngo urondere uburyo mva buryo buva kuri benshi kuri byinshi kandi naje ndifuza abandi benshi bari kubatwumviriza bo muri diaspora nabo abandi bameze nkanje nabo nyine ko bubandanya tugakorana kugira ngo ibyo ndikondakora bikogwe n'abantu benshi nakumvirije kandi baza kwico kintu ndakiri ku mutima aricyo muri byose tuko turakora nshaka gushikako
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone Nicodem ari ku murongo Nicodem icyumviro
ikibazo you have $90.67
Nicodem umurongo wiwe ntumeze neza dufite Christophe uratwumva
ndamba cyane
Christophe uri he
ndi Zambia
yego ikibazo icyumviro
nashaka kubaza umutumire icyari karakora kugira ngo cyo rwaruka dushikirwe kuko n'abavuga ngo ariko barafashe rwaruka twitwa no mu rwaruka ariko ugasanga twarize amashuri kugira ngo tubone icyo dukora twarabuze dufata gahunda zo kuzakoronja mu bindi bihugu kandi ugasanga twayo tutorohewe mwari mwategeze cyo ko twutahuka twashaka kumubaza ukuntu ariko bagerageza kudufasha ko rwaruka kugira ngo mu minsi y'imbere dushobore gutahuka tureke kuva mu mahanga kuko ntabwo umuntu abaye mu buzima yishimiye agomba kuba iwabo agakorera iwabo tukaronka ubuzima turi iwacu byaryoroshye cyane ko amahanga n'amahanga nicyo twamusaba kandi twashaka no gusaba yuko twashaka kuronka kontakite ze tukashaka kuvugana byinshi tuba dufite ibyifuzo ko ushobora guterera nka kugwaruka
murakoze arabumva reka bishyure
urumva ntacyo kuguma nsubiramo ibyo navuze ariko nca nongera ko ikindi urumva nk'ibyo twavuze byo by'abana iyo ni nka proje iri reyere ibindi navuze ni iyo conference kuko conference abazoyijamo turashaka ko tuguma tubafasha abazaba ariko bakorana n'abantu benshi bava mu bihugu bafise ama experience menshi ko umuntu ashobora kuva muri iyo programme arasho twifuza ko tugumana tukamuha ubushakashatsi bwo mufasha mu buzima bwiwe ari ikindi na genosaba ugwaruka no kujya hamwe ubu unye mushaka nk'ikintu muvuga ngo erega twe turafite projet twewe wudufashe ko umugiye hamwe umva nabahaye email mukampa ikintu nka proposal andafise na jewe abantu benshi dukorana n'umushobora kwiyumvira ingene icyo kintu mushaka gukora tukugikorana jenda keneye yuko n'ugwaruka rugira umwete rukavuga ngo ibi bintu twe turi proje kandi dushaka gushika kuri iki kintu ariko niki tubuze kandi je ibyo nibaza ibintu bibuze cyane ni mu mutwe si ndatse ko abantu benshi mu mutwe niho dukeneye gukorera cyane no mu mitima yo gukundana mu mitima yo kugira collaboration mu mitima yo gufashanya ibyo tubifise hanyuma twaba tubifise ikintu kigaragara kandi baza yuko twoshobora kurondera uburyo bwo gufasha abantu bafite ibintu biboneka
yego mwavuze ko mwamamugirisha ayo makoraniro izo nama kumwaka utashe sinzi ko ari kumwaka utashe mu kwezi kw'indwi yitwa Africa Rise and Shine Conference cyangwa Africa Haguruka mubona yitabirwa uretse abo bavuye hanze abanyafurika ubona bayitabira babona ko ishobora kubagirira akamaro
ego ino aho twagiriye haritabira abantu benshi nko muri workshop imwimwe wasanga ariyo nk'abantu amajana abiri muri workshop imwemo hanyuma iritabwa n'abantu benshi cyane turiko turaba nko mu ndwi yose wasanga twigishije abantu barenga nk'ibihumbi bitanu ariko rero igituma ndiko ndavuga nshaka kugira ngo abantu bayimenyere izoba mu matariki y'ukwezi kw'indwi itariki cumi na zibiri gushika itariki cumi n'icyenda urumva umuntu ashotse kuronka uburyo n'umwanya andibaze yuko aho hariho ibintu byinshi byiza umuntu yokuramo
yego harabaye amahiganwa ndibaza ko ahora aba rimwe na rimwe hari ibyabaye harabize imyaka mikeyi ku bakiri bato ku bijyanye n'utwo twuma twariko turavuga dushobora gukoreshwa ku bintu mu bisanzwe bikorwa n'abantu dukoresheje ubuhinga bwa none ibyo bya robo harimo n'abari baje bava mu karere ka Afurika n'abaje bava mu karere kacu k'ibiyaga binini no mu Burundi n'u Rwanda ukabona ko abo bana bafise ibyo byiyumviro nk'uko ariko urabivuga bafise biyumvira ibintu bishobora kuvamo ibintu bikomeye baragize uruhara muri ayo mahiganwa nikihe nk'iryo shyirahamwe ryanyu cyangwa wewe ku giti cyawe ubona woha inguvu abana nk'abo bari muri ibyo bya robotics
nk'abantu bari muri robotics ubwo nyine jewe ndafise abantu benshi dukorana bashobora kubigisha atana kimwe babasabye bakoresheje za interineti bakababwira bakabaraba ibyo barakora bakabaha amantu zeye bakabaha bimwe bita coaching ikindi ari ibintu byicaye neza tubikoranye turashobora no kuraba yuko twoshobora kubaha amaordinateur turashobora no kuraba yuko n'ibyo birobo ayo mamashini umuntu ashobora kubibaha ko abo dukorana bashaka kudufasha barafise umwete barafise ni umwete munini ya yuko ibyo bashoboye ibi bihugu by'Amerika byashoboye gushikako tegereza gushika mu bindi bihugu byose rero kubera yuko nabo bari yuko jewe ndashaka kuteza imbere aka karere ko kacu baranyumvira igihe bavuga ngo twebwe tubonye projet igaragara reka tuvugane turabyo dushobora gukora ko ariko rero byinshi mvuze bashobora gukora kudufasha bafite no kuzino bakigisha abantu ahubu unye muri iyo conference ya Afrika haguruka tuzozana babiri muri bo bigisha abantu bazoshobora kwigisha abandi bana batoye
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Eddie Jonas Eddie Jonas uratwumva Eddie Jonas Eddie Jonas Eddie Jonas uratwumva Eddie umurongo wa Eddie umeze nabi mu twihanganire Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kenshi amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji yo mu mahanga aratinya kuza muri Afrika uretse asanzwe ahazi cyangwa abayakoramwo bababwira neza ko Afrika yifashe kubera kenshi baba bibaza ko atamirimo y'ubudandaji ishobora kuhabera atanyungu bashobora kuhakura bagiyeyo cyangwa kubera ibyo babona ku mateleviziyo ibyo basoma mu binyamakuru ibyo babwirwa bivuga karere ka Afrika ko ari ingwano ari bibazo ari intambara atabantu bafise ubuhinga bashobora gukorana nabo atanyungu ku bikorwa byabo zishobora kuvamwo ku byerekeye iyo societe yanyu Afrika muyibona gute uyibamenyesha gute kugira abashobora kubona ko bashobora gukorera
ibyo ubuze n'ukuri kuri gukomeye kandi nibyo iyi societe yacu irabyimvira cyane gutyo onye rero icyo cyumviro cya Afrika haguruka cyadutumye dushobora kuzana abanyamerika bakorera iyo societe ku giti cyabo cyonyine batazanywe na societe yacu kugira ngo tubereke yuko muri aka karere hariho ibintu biriko birakogwa bishobora kuzana inyungu kuri iyi societe yacu umwaka baje umwaka uheze baraje baribonera barabona ibintu biri kubera tera imbere hanyuma basubiyeyo nibo bace bagira ubuhami ama testimony y'ibyo biboneye bonyine ibyo rero babigize iyo societe yacu kubera ko naho itwizera twebwe tuva muri Afrika irizera nabo nyacane abandi banyamerika batigeze bava muri Afrika kubera ko buba babona ibintu nk'uko wari wabivuze abo rero bariko barabivuga niwe mwace twita aba advocate abo rero bakaca berekana ibintu biboneye bonyine bakabwira amasosiyete hanyuma buhoro buhoro iki sosiyete yacu ikacitse kubera ibyo rero twari twagize mu mwaka uheze nk'ubu unye hariho umuntu twajananye muri iki karere kacu kuza gutangura kwirabira aho iki societe yacu yoshobora gutangura kuvugana n'abantu bari muri za business kubwira batangure bimwe twavugana kwevariwa none tuje ngaha byogena twobona abantu bafite amashuri twobona ingene business ikogwa ngaha anyi twobona ingene abantu bari ko barabakure twobona yuko pese tuze amahera yacu yoshobora kunguka ibyo rero twarabitanguye ariko byatanguriye muri abantu bonyine ku biti cyabo twazanye kugira bibonere bacyatangura guhindura ingene bavuga ibihugu byacu hariya muri sosiyete yacu muri Amerika
Sofiste Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
yego ndabumva
Aaron uri he
ndi Kampala Uganda
muri Uganda ubise kibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro shikiriza umunyarutse
cyese cyumviro gusa mumbabare kubera si kiganiro sina gikurikiranye hasi ariko sije mwari muri ko nayo umvise hanyuma icyo nagira mvuge rero
yego
harabantu usanga bamaze kugera ku rwego ruteye imbere ugasanga barifuza gufasha Burundi cyangwa Abarundi ariko ugasanga ubyumvira n'umwe cyangwa ni babiri ugasanga nubwo kuba ishobora ikintu agomba gushyikiriza we ubwiwe bishikiriye agitwaye mu Burundi kuri bariya Abarundi batoye bato bagasanga kigiye nko kumenya ngo ntagiye gufasha kubera agashyika ari gatoya kubera Abarundi ari benshi bagasanga rero nk'abo bantu bamaze kugera imbere cyangwa kujya mu mahanga bamaze kugera ku rwego rw'impuzamahanga yuko bora bakunda bagira amashyira hamwe kugira niba agira kandi bafashe igihugu hari abajya badababa babe ari benshi bose bahane cyumviro cyo gufashanya ari benshi abo bamaze kuronka ugwego bagira kugira kugira ngo hejuru baje hamwe kugira cyangwa ikintu bagoza guterera kidoze kiboneka hamwe n'umwe ari ubwo mutoyo wo bagomba gufasha azobona ikintu kiboneka.
Murakoze turashimiye ku cyumviro cyanyu.
Ibanamwe murakoze.
Icyo cyumviro ndagishigikiye cyane. Icyo cyumviro cyiza nk'uko bivuze ibintu byose uko turakora uko turakorana n'abandi ariko kandi gituma njebe mbashaka no kuvugana namwe mwese ngaha muri aya maradiyo bankeneye nk'uko bivuze abandi barundi bari muri diaspora babona ibintu uko turakora nabo nyine bakashaka kubuza tukajya hamwe kugira ngo ibyo uko turakora bibe bifise ingufu nyinshi.
Yego mu kurangiza umuntu aretse ibyo bijyanye n'akazi kawe hari n'ibindi wakoze mu kugerageza gufasha urwaruka abakiri bato nko mu karere kacu k'ibiyaga binini nk'ibijyanye n'u Burundi mu byo wanditse wakoze wavuze ko wafashije abana babuze ababyeyi bahitanywe n'ikiza cya sida mu kuja hamwe n'abandi barundi bari mu mahanga mu gufasha abo izo mpfubyi gushobora kuja mu mashuri wabiducira ku mayange tugiye kurangiza.
Egome ibyo nyine ni ibintu vrema bya kiri no ku mutima wanje agushwa none umunsi hari umuntu benshi bazi yitwa Jeanne Gapia yaraje aradushira hamwe abantu bake aratubaza yuko hari abana benshi b'impfubyi kubera ya ngwara ya sida batagira abavyeyi batagira abandi babafasha ariko biga kandi abo bana ari bubazoca baba banya samuragwa bingo zabo ko twobafasha kwiga muri universite hanyuma tuca turemera turashinya yuko twiyititse abo bana ko tuzobigisha imyaka ine hanyuma turaja hamwe turakotiza ku mezi atatu turiha amaminervare yabo turiha ibituma baguma mu ishuri hanyuma haheze imyaka ine iyo programme harabaye abana bashika 37 baronse diplome za universite kubera ubwo bubasha twashoboye gushyira hamwe.
Ego mu kurangiza n'ubuhe butumwa bwa nyuma bufise kuba twumvizana cyane cyane abakiri bato bakuravye ariko baratwumviriza bakagufatira ko nk'akarorero babona wavutse mu karere kacu wavukiye mu Burundi urabandanya amashuri yawe uraca mu ngorane abantu bose bacamwe umugabo urazirengera ufata icyo gisata gikomeye cyagushikanye kuri urwo rwego rukomeye cyane bariko barakuraba n'icyo bubabwira bashobora kwibaza ati kumbure uri umwe mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bo bava muri Afrika bashobora kuba bageze aho wageze muri make bubabwira ngo
icyambere cya mbere nshaka yuko umuntu wese ariko arumviriza n'umunsi ari muri Afrika ibyo nashoboye gushika ko nawe nyene yoshobora kubishika ko ibyo nashoboye gushika ko byavuye yuko nakoranye umwete nagize abantu dukora abavyeyi banyobora neza ariko ndagira umwete ndaguma ndabikora ibintu byose byaba biri ngorane imbere yanjye nkaca nshobora kwiro ngere no bishira mu kuri advantage yanjye gicambere na mbere ibyo nashoboye gushika ko wabishobora ica kabiri no kwiyumvira yuko ibintu bishobora kuba ushobora kubyikorera wenyine nta kwama turindira yuko leta ari itegeze kudufasha nta kwama ko twibaze yuko hariyo abandi bantu bategeze kudufasha ndazi yuko tudafise uburyo twese bumwe ariko ibyo nibyo mu mutwe tukwiyumvira icya gatatu no gukundana hanyuma kugira ngo dufashanye twese.
Murakoze turabashimiye cyane yamutumire wacu Eric biribuze yanonoso ivyereke buhinga bwa none akora mu ishyirahamwe Corning rikoresha buhinga bwa none iryo shyirahamwe rikaba rifite icyicaro gikuru mu gisagara cya Hickory muri leta ya Carolina yo mu Buraruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dushimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika kimutangwe kubandanya mudukurikirana na mu biganiro byacu by'iminsi yose ibindi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.